mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vy'uno munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virus ya corona. Muri kano kanya muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Zimezime mu ngingo nkuru nkuru zikigize. Mikambi ya Mutendere muri Tanzania hamaze gusohoka itegeko risaba impunzi zose kwambara udufukamunwa mu ntumbero yo gukinga ikiza cha virus ya corona.
Najyo nahise ndabaza kamwe bambwira ko ari igihumbi. Urumva ufite nk'abana cumi n'ibihumbi cumi, musohoka ntayo tujya, nta kuntu twoca dutora nk'utwo dupokeye ngo tujye kutudandaza tuguremo izo maske.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari muri iyo kambi ya Mutendere muri Tanzania, asigura kwishirwa mu ngiro y'iyo ngingo rizogorana. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'igitero cha grenade yaraye ihitanye babiri i Bujumbura mu Burundi ni mu kanya isasi. Imbere kuja ku idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire ayagezweho ijya nino ku isi.
Igisata cyawo nikijejwe impunzi hasere gishikiriza ko imiliyoni zitanu z'abanyagihugu bakuwe mu ngo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri abo umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri nabo mu ntara ya Ituri. Hasere ishikiriza ko injyane zifatiye ku moko hagati y'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu hamwe n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema zibandanya kwiyongera. Abagenduzi ba ONU batohoje ko agateka ka muntu kahungabanijwe inshuro zirenga ibihumbi bitatu muri teritwari ya Jugu ibamwo abahema mu minsi mirongo itandatu iheze. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko ibitero hafi mirongo itanu ari vyo biba ku munsi muri abo banyagihugu. Amoko y'abalendu n'abahima yamye ashamirana kuva kera bafa ubutare bw'inzahabu na peteroli biri mu butaka bw'iyo ntara yabo. Abasirikare batatu mu nteko za ONU muri Mali barishwe, abandi batatu barakomereka mu gatondo ka kare ko kuri w'Imana igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu catezwe mw'ibarabara. Umuvugizi uwo mugwi wa ONU Olivier Salgado yashikirije ko abo basirikare bamuka muri Chade bari mu bikorwa byo gukizura mw'ibarabara ryo mu ikomine ya Agueloque mu buraruko bw'igihugu. Mali iri mu rugamba n'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Intambara zimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare hamwe n'abasivile baharurwa mu bihumbi. Umutaliyano kazi akoresha hamwe ry'abagira neza yari yaranyurujwe mu karere kagenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia ubu ari degembya. Silvia Romano yashitse i Roma mu Butaliyano kuri uyu w'Imana inyuma yo kurekurwa hanze y'umurwa mukuru Mogadishu ku munsi wa gatandatu. Abategetsi ba Somalia bajejwe umutekano babwijwe irya Amerika ko Romano yatowe mu ishyamba hafi y'igisagara cya Afgoye ku birometero mirongo itatu mu burengero bwa Mogadishu. Uburyo yarekuwe ntiburatangazwa. Romano yakorera ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'Abataliyano imbere yo gutwarwa n'abantu bitwaje ibirwanisho mu kwezi kw'icumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri komine ya Kilifi muri Kenya. Ingene abo barwanyi bamutwaye muri Somalia gushika ubu ntibiramenyekana. Abategetsi muri Libya bashikirije ko abantu batatu bishwe, abandi barenga cumi barakomereka mu gutana mu mitwe gukomeye kwabaye ku munsi wa gatandatu mu karere ka Tripoli ku murwa mukuru wa Libya. Ibisasu byaguye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Mitiga yononye ibikono bibikwamwo ibitoro by'indege hamwe n'indege zunguruza abantu. Leta ya Libya yemewe na ONU yagiriza inteko zishyigikiwe na Khalifa Haftar kuba aribo bagabye ibyo bitero. Ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biragabisha abimukira n'impunzi bafata ingendo mu ibahari Mediterane ko bashobora kuhasiga ubuzima. Bagiriza ibihugu bya Buraya ko bibandanya kubuza ubwato bwabo kurondera no gutabara abimukira bari mu kaga. Ibiro bya ONU bijejwe agateka akazi na muntu bishikiriza amakenga ku makuru y'ubwato butabara bwase gufasha abimukira bari mu kaga hagati muri Mediterane. ONU ivuga ko iyo nyifato iterwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na politike zabyo zibuza abatabazi bigenga kurondera no kurokora abimukira. ni iterakamu kandi saba ko hogarukirwa umugenzo wamyeho wa kera kandi ugengwa n'amategeko mpuzamakungu wo gutabara abageramiwe mu mabahari. Hano muri Leta Zunze za Amerika abategetsi b'igihagararo mu gisata cy'amagara y'abantu muri Presidence ya Amerika bahisemo kwishyira mu kibanza cyabonyene inyuma yo kuba barakoranye ko mu minsi heze n'abanduye umugera wa corona. Abo bategetsi ni Stephen Hahn, umutegetsi mu kigo cya Amerika gishinzwe kugenzura ibifungurwa n'imiti, ubundi ni Robert Redfield arongoye ikigo gishinzwe gukinga no kurwanya indwara aricyo CDC mu funyafunyo, hamwe na Anthony Fauci umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira. Abo bategetsi biyongereye ku mukozi ategurira Perezida Donald Trump ibifungurwa, hamwe na Kathy Miller ajejwe ibyo kumenyesha makuru mu biro by'icegera cya Perezida Mike Pence batowe ko banduye. Bompi Perezida Donald Trump hamwe na Pence bama bipimishije buri munsi, ariko ibipimo byabo byerekana ko batarandura.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru. Ndabibutse ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwebwe muri mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, nayo adresi ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaha ikaze. Amakuru tubafitiye muri kano kanya tuhahere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abantu babiri baraye baguye mu gitero cya grenade cyagabwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abagera kuri 8 nibo bakomerekeye muri ico gitero. Ibindi na mugenzi wacu Eloge wirika neza.
Ico gitero cyabaye nk'isaha 2 n'igice z'ijoro. Cyabereye muri quartier yitwa Twinyoni muri zone Kamenge commune ya Ntahangwa mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kikaba cyabereye ahantu hari akabare. Amakuru y'u Rwanda Amerika yahawe n'umwe mu bafite inshuti zari muri ico kirabo nuko bene kugira igitero baje mu modokari itagira imparati bongera abajanwa nayo bahejeje kwiha inkumbi. Aya makuru nyene yemeza ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, abandi 8 barakomeretse bajanwa kuvurirwa mu bitaro by'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières. Mu bihe by'amatora mu Burundi harakunze kwibonekeza ihungabanywa ry'umutekano. Twashatse kumenya niba ni igitero cyo kuri uyu w'Imana cyofatwa muri uwo murongo, maze tubibazaje ha Hakizimana atwashyira hamwe Foricone ya Frigwanyi kimenyane n'akamwana wa mama mu gihe yaravuye aho cyabereye.
Twebwe tubibaza ko mishamo turongoye ibyarayo bibaye ntitwovuga ko bifitaniye isano n'amatora. Mugabe kigaragara ni uko ubukozi bw'ikibi bwo gusanga hari hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronka inyigisho zibi kugira bahungabanye agateka kabandi. Nacho ituma kuzina rya Foricone F dushima uno munsi ngene ibintu bimeze, yatukiyamiriza wowe wese yo afisa agatima katariko agatima ko gutoba amatora, ariko turizeye ko inzego z'umutekano zihari kugira zicungere Burundi n'abarundi. Turizeye ko rero ibi bihe by'amatora bizogenda neza, turizeye ko amatora azogenda neza. Nacho ituma twagira dufate kano kanya tunahanure na cyane cyane abanyamigambwe kugabanya amajambo atari yo amajambo bibugwanko agize umunsi ashikirizwa aho usanga mu manama cyahe mu bikorwa byo kwiyamamaza hari abantu bahamagarirwa rwabo gukubita urundi mbere ugasanga hari urwaruka rwakoreshejwe rwategereye urundi. Ari nacyo gituma dusaba ko buri muntu wese yokora ibyo ajejwe agakora yubahiriza amategeko muri byose akirinda icyo cyose cyotuma gihungabanya amatora abarundi badatekanirwa.
Mugabo ni muho mwizero ntibibuze.
Turabona ko gusa ibihe turimo ari bihe abarundi bamaze gutashya cyo demokarasi. Ari nacyo gituma duhamagarirwa rwaruka kwirinda umunyepolitike wese yotuma abakoresha bitari byo. Kuba ibyo gutera grenade cyangwa ibyarabaye twibaza ko nubugizi bwa nabi. Nubugizi bwa nabi twibaza ko inzego zibijejwe zobifata mu minwe maze zigakurikirana kandi zakoza ziko zirakurikirana ababikoze gutyo ntihabe kudahana kucanye uriya tukizera ko abarundi azonda yafatanye mu nda mbere tukadushima n'ingene ibikorwa mu Burundi bikoragenda tukadushima n'ingene umutekano n'amahoro biri igihugu
abateye n'abasize ubuzima kugeza igihe twateguriye inkuru umwidondoro wabo nti bari bwamenyekane gusa haraba hafi y'ikirabo catewe bavuga ko gikunda guteramira ko bamwe mu bakozi iperereza hamwe n'intwazangabo zo mu gipolisi eroje uri kane
tukiri ku makuru avugwa mu Burundi impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu makambi arimo abarundi muri Tanzania ariyo Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu kiringo kidashika umwaka bake muri abo bari mu mabohero atandukanye abandi nabo nta wuzirengero ryabo ababangamiwe cyane nabahoze mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi igihe batari bwahunge ivyo vyemezwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania mu Rwanda no muri Uganda ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania mu Rwanda no mu Buganda Coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés CBDH Vicar mu gifaransa ruvuga ko iburabuzwa y'impunzi yarenze urugero cane cane mu gihugu ca Tanzania iryo burabuzwa rishingiye hanini kubanyuruzwa bakagenda mazima yongo Leopold Chirangabo icegeye cyutwara ugurunani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze
Makuru twashoboye kuronka mu NCBDH Vicare mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta Nyarugusuna Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 200 banyurujwe ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane kuburyo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro bakabatwara kubafungira ikibondo bacha batwara mu Burundi ibyo bakoze arumba nyine ni bo babizi ariko abagaruka baba bake hano nabandi bicwa bagateri kambi bikitwa ko baje kwari nk'abantu kwari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica ariho bamwe bashobye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe bakaza bakubiswe bakaza utakimenya byo kuri ko arabantu urabyo ibintu bakorewe abanyuruzwa cyane cyane usanga arabantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta usanga arabantu bahora arabasirikare usanga ari nabandi ba bari mu bisata bya haranira gateka kazi na muntu
abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira gateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hame nabandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi
ababanyiruza rero na abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi abandi bakaza bava mu Burundi ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari mu migwi y'abasuma mu migwi y'abagwanyi twere twari twarabasabye turabwira rero tuti ni murabe mu bacira imanza ngo barekure ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute mu kambi y'impunzi icungirwe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuneka ruko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye
igihugu ca Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkozi z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba 3 y'abarundi
abakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja
atizo mpunzi zifisiye ngeso zihagarike vuba bahunzi wabo kubera injyane bagize mu ruhara ahasaho kuzana izo njyane ushitse ngaha icara utekereze by'ukuri wiyemeje guhunga igihugu cakwibarutse ukaja handi emere utekereze ntiwigira umuhinga harabahunganya ibigwanisho hari n'abatwicira ibikoko bashaka inyama ibyo ntidushobora kuvyemera ngaha ndasavye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki
birisimamiye hili kikamilifu.
Abashingwa manza bakurikirana ibyampoza makungu bageze urunani kavib babona kwico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpoza makungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 951 na rimwe. Maitre Gustave Niyonzima icegeye atutwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpoza makungu.
No kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahububasha untunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpoza makungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania. Rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zo kwitura sentare yo muri bibihugu by'ubuseruko baca ku mashira hamwe mesha tandukanye nakavibirimwo utaka ayo masentare kugira babuzurize.
Ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi bwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze. Kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazina muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania.
Ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi rungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania. Rero ni ibintu birimwo amahinyu menshi cyane tubona yuko atagushaka.
Basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda, Kongo n'Uganda. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari abanyagihugu mu karere ka Rusizi mu Rwanda basaba inzego z'ubutegetsi kubatezurira bakaja kwimbura imirima yabo barimye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bavuga ko bafise ikibazo cyo kubura ibitunga imiryango yabo. Ibindi na mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo.
Ifungwa ry'imipaka kubera COVID-19 ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa, ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze. Ku mipaka igera kuri itatu ihuza u Rwanda na Congo wambukiye mu karere ka Rusizi, ahahoze hanyura babarirwa mu 100,000 buri munsi, ubu nta n'inyoni itamba. Benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza ni abakoraga imirimo y'abanyakabyizi. Muri abo banyakabyizi harimo n'abahingaga mu masambu ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa Bugarama Kamanyora. Abo barimo ibyiciro bibiri, ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga, ndetse n'abari bahafite amasambu yabo yo baguze cyangwa se bakodesha ku bene gihugu. Mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje, abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira n'ayo bamira.
Bahinga muri Kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati, ibyo byose nyine turahombye. Twagiye tuguza amafaranga tukatisha imirima, ukamara kwatisha imirima twati nitweza tuzishyura amatsinda. None rero amatsinda tugeza ubwishyu aho ubwishyu bwari buri hari muri Kongo.
Ibishyimbo byanjye ndi kuba telefone akambwira ko bihari kandi byumye, nanjye rwose mu rugomerewe nabi nkeneye kuko nanjye mwaduhe igihe cyo kubisarura ibishyimbo n'imyumbati, ibigori byo ntibirere.
Nanjye nanyize muri Kongo aho bita mu Rubarika, ariko kubera nyine ingwara yaje yabaye tukiri mu hano mu Rwanda ari imyaka yaheze yo ubu ngubu cyakora ibishimo bibi yarapfuye.
Igice kinini cy'aba banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri Kongo nabava mu mirenge ya Bugarama Muganza gikunda mvura na Nzahaha, ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa Bugarama Kamanyura nka Kamembe ndetse na Mururu. Ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri Kongo ahitaruye ingo zabo?
Imirima ya hano mu Rwanda iwacu yari ihenze, abaturage kenshi bomokaga hakurya kuko ariho amasambu aboneka bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse bariyo bahinga ni benshi cyane. Hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo ahari ngo hageraga mu gitondo mu myaka yashize mu gihe cyashize koroni itaraza niho wari kubona ko abaturage ari benshi cyane. None rero iki cyorezo kimaze kuza imipaka yarafunzwe.
Iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye ubu barimo kwicira isazi mu jisho mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi.
Inzara iratwishe ari inzara y'amafaranga ari inzara y'ibiryo n'akazi nako byose byaratunaniye ntaka ntayo dufite.
Impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba kubera nyine ingaruka dufite nuko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze.
Dufite inzara mu miryango kandi twarahinze ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira.
Abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka bakajya gusarura imyaka bahinze.
Iyo dushaka ko badufasha nyine nuko baduha niba igihe gitoya niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi tugakuraho ibyo twari twahinzeyo bakomeza nyine kuri kwirinda ni kandi turabishoboye.
Nimutubabarire ibyumweru bitatu tujye kubisarura dukuragure inzara ntitwice inzara yatwishe rwose iratwishira turembeje mana we. Ibyumweru bitatu ari byo mutubabarire tujye kuzana imyaka yacu rwose rimwe bagiye babisarura ariko tugiye byasigaye twabizana nk'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose
tahani twahinze mu Rwanda ntaho ni muri Kongo twasize umutungo mudoreze nk'ibyumweru bibiri tusarure imyumbati n'ibishyimbo imyumbati turarandagura n'ibishyimbo tuvaneyo ubundi bongere bafunze.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi. Bwana Kayumba Ephrem ni uyobora akarere ka Rusizi.
Ikibazo twaracyakiriye ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda, harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira bwo kujya gusarura imyaka yabo. Birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi, inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi, ubwo turategereje ikizavamo.
Hari icyizere muhawe ndakubye biganiro byagira icyo bitanga vuba?
Mbo birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu dutegereje ikizavamo ihabije cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha.
Ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina wabo bahinzi bafite amasambu muri Kongo, ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana. Abo bakavuga ko guhinga muri Kongo byabahendukiraga kubera amasambu ahendutse gukodesha ugereranyije no mu Rwanda. Mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nari nabiciye ku masonga nk'itangura. Mu ikambi ya Mutenderi iri muri Tanzania, hamaze gusohoka ingingo isaba impunzi zose ziri muri iyo kambi kwambara udufukamunwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya korona. Gusa impunzi zahahungiye zisanga ari ingingo izogorana gushira mu ngiro. Mugenzi wacu James Jovin yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri muri iyo kambi zimubwira uko ikibazo cifashe.
Reka ubwo ibyo bintu batubwiye ngo kira muntu yimenye ndakubwiza uko uraha baratwishyuye kubera nka twebwe impunzi nta buryo dufise bwo kuronka izo masi.
Ntajyo nahise ndabaza kamwe bambwira ko ari igihumbi. Urumva ufise nk'abana cumi n'ibihumbi cumi musohoka ntayo tujya nta kuntu twoca dutora nk'utwo dupokeye ngo tujye kutudandaza tuguremo izo masi.
Wasaba inyigisho cyane cyane ko ari zo zokorwa cyane mu bantu
hakaba n'ibikorwa kuko bashobora gutanga inyigisho bo bagaca amafaranga kuko basanga bari ku kazi bakinjiza amafaranga mugabo tukabona n'ibiriko birakorwa yuko bishobora kutuhumuriza mu gihe umugira wo dushikamo
nk'abajya babyejwe amagara y'abantu ko bo dufasha bakaturosa izo maske kubera nka twebwe abireranya abana bashobora gusanga dufise imiryango kwingana niko rero nubwo bu maske busanga bungana ari cumi buba cumi ari mirongo ibiri ufise umuryango wa mirongo ibiri ni mpakurondere ubwo buntu mirongo ibiri rero kubera ubukene dufise nta kuntu tworonka ayo mahera yo kugira nti n'abashyo n'abacabigika mukiye vyiza baduga igibeyi baronkeyeho angarawe yo kuronka amafaranga kuko agira ati kira muntu wese aronke ampaka hategerezwa kukambara reba kibaduza re nokuri nkuko badufasha mu bintu byose bagerageze na nubwo buntu babuturose nkuko badufasha kira kenye
nuko badufasha n'imbizo maske zoboneka tukazipokezwa nk'impunzi uko impunzi nashe dufite twakwifashisha na usohoka ikambi turaha ntaye tuja turaha none izo maske twosha tuzikura cyo mbona nuko bodufasha bakadufasha nyene nkuko arabavyeyi
twosaba yuko kweri modufashe izo maske mwanya ico kiza kitarashika kandi murabona yuko twebwe turi impunzi ataburyo dufise kuba twoshobora kuba tworonka izo maske nukuri turasavye dusaba kweri wabazejwe amagara y'abantu kweri badufashe kweri kugira ngo turabukuru twoyikingirisho kiza kweri
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze ino tariki mu mateka y'isi. Twabiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1950, ikinyamakuru cyitwa Life cyaciwe burundu mu Misiri kimaze gusohora inyandiko ku mwami Farouk. Ikinyamakuru Life cyashinzwe mu mwaka w'1883 maze gisohoka ubutitsa mu gihe cy'imyaka 53. Cyandikaga amakuru afite inyungu rubanda ndetse kigashyiramo n'amakuru yo kwidagadura. Cyasohoraga ibishushanyo, ibitekerezo ndetse n'urwenya byategurwaga na bamwe mu banditsi bari bakomeye cyane ku isi. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1950, icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko ku mwami Farouk cyahaye umutwe wanditse utya: ikibazo cy'umwami Farouk wa Misiri. Leta ya Misiri yabifashe nk'igitutsi ku gihugu maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ifata icyemezo cyo guca burundu mu Misiri ikinyamakuru Life, ndetse n'ibyari byatangiye kugurishwa birafatirwa.
Venuste Nshimiyimana, tugushimire kutwibutsa ibyaranze amateka y'uno munsi. Dushimire na mwebwe mwariko muratwumviriza. Kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cegeranijwe na Macbile ya Bero, mwagishikirijwe na Jewe Diane Nahazwe na kibashikirije ndi muhiri wanje mu ntumbero gukomeza kwirinda ikiza ca virusi ya corona. Ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa. Tuzongere ejo ntaho twatanguriye.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu shikiriza icyo
habayi isubizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabayi isubizo chachu muguterera igihugu cy'u Burundi yabayi isubizo chachu mugutangi jambo mu banyagihugu yo yabayi isubizo chachu